Imuva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nchuti mwese muduteza matwi kuri uno munsi wa gatatu itariki zitatu z'ukwezi kwa cumi umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani muri studio i Washington DC muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikaze mwese mu biganiro byo kuri nosa.
Anagenda bibutse ko itegeko rihari yaba amezi atandatu kugira ngo insunge amategeko mugabo uravye ikiringo cyaciye kirenga imyaka ibiri hari amaweneje agikora inyuma y'amategeko.
Uyo n'umushikiranganji w'u Burundi ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu avuga ku mashyirahamwe mvamakungu akorera mu Burundi. Iyo nkuru amwe niyerekeye urubanza rw'umumenyeshamakuru Robert Mugabe mu Rwanda hamwe n'izivugwa hirya no hino ku isi twazibateguriye. Ikaze mwese. Kari kudutangura ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugiye kuyashikirizwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana.
Urakoze Oriana. Turahera mu yavugwa muri Indonesia. Igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishikiriza ko citeguye gufasha Indonesia inyuma ya nyamugigima yakurikiwe n'ingunza y'ikiyaga yiswe tsunami gushika ubu bimaze guhitana abantu barenga 1,200. Amerika yashikirije ejo kuwa kabiri ko yatanze imfashanyo ya mbere y'ibihumbi ijana by'amadolari y'Abanyamerika ibicishije ku biro byayo bijejwe iterambere mu makungu USAID. Amerika ikavuga kandi ko iriko ikorana na USAID hamwe n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bwa Amerika kugira barabe izindi mfashanyo zikenewe muri ico gihugu ca Indonesia. Ubutaliyano buzokwakira inama mpuzamakungu kuri Libya mu kwezi kuza, inama igamije kurondera amahoro mu gihugu cagabuwemwo amaleta adacana uwaka. Umushikiranganji w'Ubutaliyano ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu Enzo Moavero Milanesi yatangaje ko iyo nama izoba matariki ya 12 na 13 mu kwezi kw'icumi na kumwe. Milanesi avuga ko bifuza gutorera hamwe inyishu kandi ntumbero ari amahoro n'ubumwe mu bya politike mu gihe Libya kimirije amatora mu mpera z'umwaka. Libya camye mu ndyane zifatiye kuri politike n'imibano kuva aho Muammar Gaddafi akuriwe ku butegetsi no kwicwa mu mwaka wa 2011. Muri Afrika, igihugu cya Mozambique kuri wa gatatu kirarengutsa imbere y'intahe, abanyagihugu bacu 180 hamwe n'abanyamahanga bagirizwa kugira uruhara mu bitero by'intagondwa z'abayisilamu mu ntara ya Cabo Delgado iri mu buraruko bw'igihugu. Mu mwaka uheze abantu barenga 50 nibo bishwe n'inkoho, amagrenade hamwe n'imbugita n'abayisilamu bavugwa ko baharanira gushyiraho amategeko agendera ku idini rya Isilamu muri iyo ntara igwiriyemwo abayisilamu. Igihe ibyo bitero byaba muri iyo ntara, abayisilamu baharugwa mu majana barafashwe barimwo n'abanyetanzaniya ndetse n'imisigiti itari mike irugagwa. Ufaransa bwarafashe amatungo y'abakozi babiri bakorera iperereza rya Iran nyuma yaho bagerageje guturitsa igisasu hanze y'umugwa mukuru Paris mu kwezi kwa gatandatu. Ibyo byashikirijwe ejo kuwa kabiri n'umushiranganji w'Ufaransa ajejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Leta y'Ufaransa yashikirije kandi ko yafashe amatungo y'umushiranganji w'umutekano wa Iran kandi ko bikozwe mu ntumbero yo kurwanya iterabwoba. Izi ngingo zishobora guhungabanya imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri mu gihe Ubufaransa buriko buragerageza gukingira Irani n'amasezerano yo muri 2015 amakungu yemeranije yo kubuza ico gihugu ibirwanisho bya nucléaire. Ico gitero cari kuzogabwa kwikoraniro ry'ibihumbi by'abanya Irani batavuga rumwe n'ubutegetsi ryabereye ku murwa mukuru i Paris. Iryo koraniro ryari ryitabwe n'abategetsi ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika harimwo n'abegereye cyane Perezida Donald Trump. Umushikiranganji wa Korea y'Epfo ajejwe gusubiza hamwe Cho Myung-geun yabwiye abashingamateka ejo kuwa kabiri kwazi neza ko Korea ya ruguru gishobora kuba gifise bombe 60 za nucléaire. ico gihe nyene yavuga ivyo itorokanizo ry'amakuru rya leta ya Korea ya Ruguru ryashikirije ko leta zunze ubumwe za Amerika zisaba umurengera mu byo bikwiye gukorwa ariko zigatanga bike mu kugerageza gusaba Pyongyang gusambura ibigwanisho bya nuclear mu ndwi heze muri oni niho umushikiranganje w'imigenderanire wa Korea ya Ruguru Ri Yong-ho yavuze ko igihugu ciwe gifise ubushake bwo kuvavanura n'umugambi wa nuclear kugira cite kwiterambere. Tugarutse ku mugabane wa Afrika, umutambukanyi wa perezida wa Leta Zunze za Amerika Melania Trump ari mu rugendo rwiye rwa mbere yikoranye atari kumwe n'umushinga ntahe wiwe kuvaho agiriye ku butegetsi. Melania Trump ariko aragendera ibihugu vya Ghana, Malawi, Kenya na Misiri. Agashika muri Ghana mu gatondo keje ku munsi wa kabiri yagendeye ibitaro bikuru by'akarere k'umurwa mukuru Accra, aho bamweretse uko inzo ya zipimwa ibiro mudufuko tumanitse n'ingene bahabwa ingaburo hamwe n'imiti. Melania Trump yagiye kandi no kukirimba cy'umukuru w'igihugu muri ico gihugu ca Ghana, aho yabonanye n'umutambukanyi w'umukuru w'ico gihugu ca Ghana Rebecca Akufo-Addo. Urugendo rwiwe akazorubandaniriza mu bihugu vya mu gihugu ca Malawi, hama azoce yerekeza mu gihugu cya Kenya imbere yo gusozera urugendo rwiwe mu gihugu cya Misiri.
Urakoze Louise ku makuru avugwa hirya no hino ku isi udushikirije. Ubunaho n'umwanya w'amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini tuyahere mu Rwanda. Kumushuro ya kabiri umumenyesha makuru Mugabe Robert yashikirijwe imbere ya sentare y'intango ya Kicukiro mu karere ka Kicukiro mu gisagara cya Kigali. Mugabe aburana kwifatwa n'ifungwa ry'agateganyo aho aregwa ivyaha byo gusambanya abana b'abakobwa babiri bava mu ndimwe. Ivyaha byose aregwa yarabihakanye avuga ko yagambaniwe. Inkuru tugezweho na mugenzi wacu Asumta Kaboyi.
Robert Mugabe ni uza kwisonga mu bareganwa nawe ari kumwe n'abaganga babiri mu rubanza rumwe. Robert Mugabe wavuze ko yiteguye kuburana yasomewe ibyaha aregwa n'ubushinjacyaha birimo cyo gusambanya umwana w'umukobwa utarageza imyaka y'ubukure, icyo gufata ku ngufu umukobwa w'imyaka 19 akamutera inda ndetse agashaka no kuyikuramo. Ubushinjacyaha bwasobanuye ko tariki ya 8 z'ukwezi kwa 9 2018 Robert Mugabe yasambanije umwana w'umukobwa ufite imyaka 17 y'amavuko. Ubushinjacyaha buvuga ko Mugabe yakuye umwana iwabo agasobanura ko muhaye lifti imujyana ku ishuri aho kumugezayo akamujyana iwe Kabeza akamusambanya. Ubushinjacyaha kandi busobanura ko uyu mwana w'umukobwa yajyanywe kwa muganga bimenyetso yasanganywe bikagaragaza ko yasambanijwe. Ubushinjacyaha bwareze Mugabe kandi icyaha cyo gutenda undi mwana w'umukobwa we w'imyaka 19. Busobanura ko Robert Mugabe yagiye kureba umubyeyi w'abo bakobwa hanyuma agahamagara uyu mukobwa mukuru amubwira ko hari Imana amuzaniye mu kujya kuyireba mu modoka. Robert Mugabe ngo yahise amufata ku ngufu ndetse amutera inda. Ubushinjacyaha buvuga ko Robert Mugabe yafashe ku ngufu uyu mukobwa mu kwezi kwa 7 k'uyu mwaka. Ubushinjacyaha bwemeza ko uyu mukobwa yaje kujyanwa kwa muganga bagasanga afite inda y'ibyumweru 7 n'iminsi 5. Gusaba Imana wari uhagarariye ubushinjacyaha yavuze ko umwanzuro kuri iki kibazo uzafatwa ari uko ibizamini bya ADN bisohotse kuko byakoreshejwe. Ubushinjacyaha bwasobanuye icyaha cya gatatu burega Robert Mugabe. Buvuga ko Robert Mugabe yifashishije jute Dr. Rurangwa Emmanuel usanzwe ni impuguke mu buvuzi bw'ababyeyi akamusaba ko yamuha umuti ukuramo inda nubwo ubushinjacyaha buvuga ko itavuyemo. Mugabe yahawe umwanya wo kwisobanura maze mu ijwi rituje ati ibi bintu biradoze neza ku buryo umuntu yakwibaza ko byabaye cyakora byavamo filime nziza. Robert Mugabe nyuma y'iyi mvugo yavuze ko agiye kuvuga ku bitarageze bivugwa mu rubanza maze asobanura ko yashize imyaka inamenyanye na nyina w'aba bana witwa PC Hillary Tumwesigire. Robert Mugabe yasobanura urukiko ko hari ibyo atumvikanaho n'uyu mubyeyi bakora umwuga umwe w'itangazamakuru maze agahitamo kumwihimura aho akoresheje ibyo yise ubugambanyi. Robert Mugabe avuga ko ubugambanye bufatanije n'urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB. Mugabe yatangaje urukiko ko yarasanzwe afitanye ikibazo n'uru rwego rw'ubugenzacyaha, aho yavuze ko yaramaze imyaka inatemerewe kurenga umujyi wa Kigali ndetse adafite n'uburenganzira ku makonte. Urukiko rwasabye Robert Mugabe kwisobanura ku byaha yarezwe, maze yongera gushimangira ko byose bishingiye ku kagambane. Mugabe yavuze ko atari guha lift uyu mwana w'umukobwa ashinjwa ko yafashe ku ngufu kandi na nyina afite imodoka, naho kuba yarafashe mukuru w'uyu mwana mu marembo y'iwabo. Mugabe yasabye umucamanza ko bibaye byashoboka yakwigerera iwabo w'aba bakobwa. Mu magambo ye ati: nyakubahwa mucamanza, bibaye byashoboka wakwigerera aho iwabo w'aba bana batuye, ukirebera neza ko usibye no kwafatira ku ngufu utavugira n'ijambo. Nawe ibyo kwemeza ko umwana mutashinjwa ko yasambanije yasanga mu bimenyetso. Mugabe yabajije umucamanza niba abakobwa bose bazasanganywa ibimenyetso ko bakoreshejwe imibonano mpuzabitsina bizaba bisobanura ko baryamanye na Mugabe. Icyaha cyo kuba Mugabe yarasabye imiti Dr. Rurangwa Emmanuel ko yakuramo inda uwo mukobwa w'imyaka 19, Mugabe yagihakanye avuga ko ari umugabo ugiye kugira imyaka 40 kandi ko adafite umugore ndetse n'umwana, ko bibaye ngombwa ko atera inda atakuramo iyo nda ahubwo yarera uwo mwana. Imbere y'umucamanza, Dr. Rurangwa we yemeye ko yahaye imiti ya parasitamoro Mugabe azi neza ko idashobora gukuramo inda. Iyi nzobere mu buvuzi bw'abagore yavuze ko yamuhaye parasitamoro agira ngo yikize Mugabe. Uyu muganga yunzemo ko nta n'ikibazo uwo mukobwa yigeze agira amaze kunywa iyo parasitamoro, ndetse ko na raporo y'umuganga yabyemeje ko umwana n'umubyeyi bameze neza. Naho umwunganizi wa Rurangwa yunzemo ati: Dr. Rurangwa yakoze icyo gukiza ubuzima bw'umwana uri mu nda, turashima Imana ko umwana agihumeka, tunifuza ko yazabyara neza mu mahoro. Umuganga wa kabiri uregwa muri uru rubanza ni Dr. Karegeya Jambo Adolphe. Uyu we ashinjwa kuba yaramennye ibanga ry'akazi. Dr. Karegeya yiyemereye ko akimara kwakira uyu mukobwa w'imyaka 19 yaje guhamagara Dr. Rurangwa akoresheje telefoni y'umugore we amubaza ubwoko bw'imiti yatanze ikuramo inda. Uyu muganga avuga ko yasubijwe na mugenzi we ko nta miti ikuramo inda yatanze. Abaregwa bose uko ari batatu basabwe n'ubushinjacyaha gufungwa by'agateganyo mu gihe iperereza rigikomeza. Umushinjacyaha yavuze ko abaregwa bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome, ko abana bakeneye ubutabera kandi kubarekura bashobora gutoroka. Robert Mugabe yavuze ko adashobora gutoroka, ati: mfite aho mba, mfite abakozi bankorera mu gitangazamakuru cyanjye, sinabura. Naho abaganga babiri bo bavuze ko badashobora gutoroka kuko bafite aho bakorera hazwi. Urukiko ruzatangaza umwanzuro warwo ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo itariki ya 8 z'ukwezi kwa 10. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru.
Shuti banywanyi namwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM musanzwe mutwumviraho yaba ifite ikibazo, mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave mu gitondo guhera saa 11:00 kugeza saa 2:00, mwatwumvira kuri metero 25, metero 31 na metero 41. Radio Ijwi rya Amerika, radio ya
ego zishinzwe abinjira n'abasohoka hagati y'u Rwanda na Congo bompi bemeraniye ko bohuza amaservisi yo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri no kongera amasaha y'akazi ku yindi mipaka itatu ihuza ibyo bihugu. Ibindi kuri inkuru mugenzi wacu Temistocle Mutijima arabidushikiriza.
Imipaka itatu igomba kongererwa amasaha y'akazi nk'uko impande zombi zabyemeranyijeho, n'uwa La Corniche ndetse n'uwa Grande Barriere ihuza Rubavu ku ruhande rw'u Rwanda na Goma ku ruhande rwa Congo, ndetse n'umupaka wa Rusizi ya mbere uhuza Bukavu ku ruhande rwa Congo na Kamembe ku ruhande rw'u Rwanda. Ubusanzwe iyi mipaka ikaba yahagarikaga imirimo yo kwakira abinjira n'abasohoka isaa yine z'ijoro. Ku mipaka ya La Corniche na Grande Barriere, nk'uko bikubiye mu nyandiko impande zombi zashyizeho umukono kuri wa kabiri, bitarenze uyu mwaka igomba kuba yatangiye gukora amasaha 24/24. Icyakora ku birebana na Rusizi ya mbere, haracyari ingorane zishingiye ku bikorwa remezo birimo n'inyubako zigomba kubanza kongerwa, bityo impande zombi zikaba zitatanze igihe ntarengwa ibyo bizaba byarangiriye. Bwana Hilaire Kasusa Kikobia, vice guverineur wa Kivu y'Amajyepfo, ati:
ubu
turimo gushyiraho uburyo bunoze bw'imikorere ya za gasutamo hagati ya Congo n'u Rwanda. Abashinzwe abinjira n'abasohoka basuye imipaka ya Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Hari inyandiko ihuriweho n'impande zombi bamaze gushyiraho umukono, iyo rero ikaba ikubiyemo ibyamaze gukorwa kugeza kuri uyu munsi wa none. Gusa mu gihe gito inyubako nazo ziraba zahageze.
mais bientôt on va ériger des bâtiments.
Ingingo irebana no kongera amasaha y'imipaka imari ifunguye hagati y'u Rwanda na Congo ihora igaruka kenshi cyane cyane ku bacuruzi bato bato bambukiranya imipaka. Aba ni bamwe mu baheruka kuganira n'Ijwi rya Amerika mu mpera z'ukwezi kwa karindwi k'uyu mwaka.
Abayobozi babitekerejeho bakanadusura iyo mipaka bakareba uburyo ubucuruzi bushyushye abakiriya ari benshi byatuma bafata icyemezo bagafungura imipaka rwose ucuruza agacuruza yisanzuye.
Twebwe nk'abaturage yaba tw'abanyekongo nta kibazo dufitanye n'abanyarwanda kandi no ku ruhande rw'u Rwanda nta kibazo abaturanyi bacu badufiteho. Niyo mpamvu rero icyo duhora dusaba ari uko badufungurira imipaka. Niba hari n'ibibazo bihari abayobozi bakuru nibo babizi mu nzego zabo zo hejuru. Uretse ingingo irebana no kongera amasaha serivisi z'imipaka zimara hagati y'ibihugu byombi, u Rwanda na Congo byanemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri. Bwana Nkunzi Rwanda Jean-Pierre uyobora ishami rishinzwe ububanyi n'amahanga mu kigo gishinzwe abinjira n'abasohoka mu Rwanda ati
inkunga yo kubaka umupaka yo yarabonetse, igisigaye turatangira ryari. Gutangira rero bifite ibindi bigomba kubanza gukorwa mbere yaho, birimo gushaka ubutaka buzubakwaho uwo mupaka, kuko uba ari umupaka uhujwe aho abakozi b'uruhande rumwe tuvuge abakozi bo mu Rwanda bashinzwe abinjira n'abasohoka ndetse n'abagasutamo bazajya kwicara ku ruhande rwa Congo. Bityo umugenzi uvuye mu Rwanda agiye muri Congo ntazajya ahagarara ku ruhande rw'u Rwanda, azajya akomeza yambuke ahagarare ku ruhande rwa Congo ahasange abakozi b'u Rwanda n'abakozi ba Congo bamukorere bafatanye, hanyuma umugenzi akomeza urugendo. Bigende gutyo n'igihe umugenzi avuye muri Congo aje mu Rwanda.
U Rwanda na Congo byemeranyije guhuza serivisi za gasutamo ku mupaka wa Rusizi ya kabiri, mu gihe kuri ubu serivisi za gasutamo u Rwanda ruhuriyeho n'u Burundi ku mupaka wa Ruhwa na uherere mu burengerazuba bushyira majye y'u Rwanda zimaze hafi imyaka ibiri zarahagaze biturutse ku mibanire y'ibihugu byombi itifashe neza kuva mu mwaka w'2015. Ndetse inyubako abakozi b'ibihugu byombi bakoreragamo zubatse ku butaka bw'u Burundi, abu Rwanda bazivuyemo bagaruka mu zishaje bahuzemo mbere y'iyo gahunda. Aharira kabari ntawabura kwibaza niba nta gihombo imishinga nk'iyitera mu gihe havutse agatotsi mu mibanire y'ibihugu. Bwana Nkunzi Rwanda ati
twebwe nk'u Rwanda inyungu zacu ziba ziri mu kwifuza yuko twafasha umuturage kugira ngo areke kuvunika, ahubwo afashwe kugira ngo abashe kwikorera akazi ke mu buryo bworoshye. Rero ntacyo duhomba kuba rero kuba hari aho byabaye bihagaze ni ikibazo ngira ngo ibihugu byombi bizongera bikaganiraho hanyuma bikongera bigatangira, ariko ubwo icyabayeho nuko abaturage nyine bongera guhagarara inshuro ebyiri.
Umupaka wa Rusizi ya kabiri ugiye gushyirwaho gahunda y'ihuzwa rya serivisi za gasutamo hagati y'u Rwanda na Congo. Inzego z'ubutegetsi zigaragaza ko ukoreshwa n'abantu babarirwa hagati y'ibihumbi 68 ku munsi. Abo bakaba biganjemo abakora ubucuruzi buto buto bwambukiranya imipaka, abandi akaba ari abambutsa ibicuruzwa mu modoka nini z'amakamyo zirimo n'iziturutse mu bihugu byo mu karere bya Uganda, Tanzania ndetse na Kenya. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burengerazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Temistocle kuri iyo nkuru.
Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero +255 411 2 1 6 6 9. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri +254 545 93 94. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri +351 99 95 85. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Mu Burundi, amashyirahamwe mvamakungu akorera ku butaka bw'u Burundi asabwa kwemera gushyira mu ngiro umugambi wa leta ujejwe iterambere wa 2018 ushira uwa 2027. Icyo kiri mu bintu bine ayo mashyirahamwe asabwa n'ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu imbere y'uko asubira kwemererwa gukora. Inkuru ya mugenzi wacu Evariste Nzikobanyanka.
Nous ne sommes pas ici pour modifier quoi que ce soit à cette communication, étant entendu que le Conseil national de sécurité est un organe supra
umushikiranganje w'intore hagati mu gihugu munama n'abarongoye amashira hamwe mva makungu yahagaritswe ati ntituje gufuta ingingo y'inama nkuru ijejwe umutekano uwo mutegetsi yameninda ku rukumu abari baserukiye ayo mashira hamwe muri iyo nama imvuza tumye bahagarikwa
anagira ndabibutse ko itegeko rihari ryabaha amezi atandatu kugira ngo bisunge amategeko mugabo uravye kiringo cyaciye kirenga imyaka ibiri hari ama ONG agikora inyuma y'amategeko sivyo gusa hari nayandi yaje biboneka yuko ariho kwizina gusa aje kwemeregwa mu bushikiranganje bubijejwe yibera ngahata n'ubuzi vya rikarakora mbere turi yumvira abo bantu cyo bakora na mwanya tubona bagoma batembera n'amamodokari meza meza ama jeep y'ikizungu mugabo wabazi cyo bakoze ntukibone nabahaya karero ka ONG imwe ntarinda kuvuga izina mu myaka itatu yatanze inkoko zitatu mu ntara ya Ngozi kandi bahaguma batembera mu modokari meza meza ashajije abo bantu nka leta twareka kwibaza cyo ariko barakora ngaha
ibintu bine nibyo bisabwa abo barongoye mashira hamwe iyo bagera ku 130 uno munsi ugira kabiri ibiro byayo byugaye ibyo nibyo byonyene bizotuma iyo mashira hamwe asubira gukora ngo kumushikira nganje pasikari barandagiye yabishikirije
muri ivyo bine kimwe baragisanganye muga tugomba turabe koko ko bagifise ni convention de coopération baronse be igihe bemerewe bagiranira na leta baciye mu bushikiranganje bw'imigenderanire ica kabiri tubasaba nuko boca mu bushikiranganje basanzwe bakorana ibitwita yitwita ministère technique kugira ngo baronke ico twita mu gifaransa protocole d'exécution du programme cyangwa projet bafise no kuvuga yuko ibi muri antumbero yuko oneje mu gukorera mu gihugu itegerezwa gukora ibihuye n'amategeko kandi bikaba bihuye n'imigambi leta yashyize imbere na cyane cyane wa mugambi w'iterambere duheruka kwishyiriraho uzoshika mu 2018 gushya mu 2027 icya gatatu ni ukugenda kwiyemeza mu bushikiranganje bw'igihugu cya leta ko biyemeje yuko bazokubahiriza amategeko ajanye nivyo amafaranga akoreshwa ningene ashingurwa ningene akoreshwa aciye muri BRB ibi byanditse mu ngingo igira 15 y'itegeko rigenga ama ONG icanyuma naco kiroshe cyane kuko niwe wacitegurira nukwerekana ingene bitarenze imyaka itatu bazo babahejeje gukuraho mu bakozi bafatiye ku ngero ibwirizwa shingiro ry'u Burundi rigenda ritanga mu vya equilibre constitutionnel ivyo ngira mu camu vyumva les équilibres constitutionnels ni ethnique et genre
nta byinshi abaserukiye amashira hamwe babajije muri iyo nama ubona ko umushikira nganje yabatumye ko yari yababwiye mu ntango ko atampari ku ngingo y'inama nkuru ijejwe umutekano amwe mu mashira hamwe yahagaritswe hari afise ibitaro canke amashure uhagarariye ishira hamwe ry'abaganga batagira imbibe MSF ari muri abo nitwa Alexandra wo muri Médecins Sans Frontières nagira ndababaze imbere y'uko twegeranya ibyo bipapuro ico tubwiye gukoza ibitaro bizoguma vyugaye umushikiranganje yabahamagaye mu nama yatanze inyishu kuri iyo myitwarariko
leta y'u Burundi nta na rimwe yigeze ivuga ngo hugagwe ishuri canke ibitaro nababwiye yuko uyugara ugara ibitaro umugwayi agapfiramwo biraba bitaraba leta kubera iki yaba ONG canke association dufate nka karorero ubwa mbere asaba agrema mugahageze ko yugurura ibitaro ntiza kubisaba muri rasoze exterieur canke muri ministere ya interieur oya igenda kugiranira ayandi masezerano n'ubushikiranganje bw'ubuvuzi no kuvuga rero barafitaniye ibindi bibagenga ibindi basezeranye n'ubwo bushikiranganje ibitaro ntivyuga guko nyene ngo no munsi ngo ndugaye nshize kwigufuri barafise des engagements ibi ni nk'ishuri twabivuze ese wese ifise ishuri uno munsi yashize kwigufura ati abana ni mutahe birabawe ntibirabaje barandagiye canke leta
nta numwe mubo ijwi rya Amerika ryegereye yashinje kugira ico vuze iyo nama irangiye umushikiranganje Pascal barandagiye agasabanya buna abarongoye amashira hamwe kwitunganya kugira basubire ku kivi Bujumbura Evariste nziko banyanka ijwi rya Amerika
urakoze Evariste ubu ni wa mwanya tubashikiriza ikiganiro Amerikana kibashikiriza ibyaranze Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri kahise no muri bino bihe tugezemwo. Mugenzi wacu Thomas Kamilindi arabwira ku bijanye n'ihiganwa rya DV Lottery Diversity Visa ryo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ry'umwaka ugiye kuza wa 2019.
Mwaramutse neza turaganira kuri tombola itanga uruhushya bita Green Card rwo kujya gutura no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iyi tombola yashyizweho n'itegeko rigenga abimukira ryitwa Immigration Act ryo mu 1990. Uyu mwaka iyi tombola DV 2020 iratangira uyu munsi kuwa gatatu itariki ya gatatu y'uku kwezi kwa cumi ku mugoroba saa 12 ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Uraza kuyisanga ku rubuga rwa internet rwihariye rushyirwaho na Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari rwo www.dvlottery.state.gov. Niho honyine gusa wuzuza ibyo usabwa. Kuzuzaho n'ubuntu, nta faranga na rimwe usabwa. Muri ibyo usabwa harimo address, email yawe, umwirondoro wawe n'ibirebana n'amashuri wize. Ugomba kuba wararangije amashuri yisumbuye ikingana nayo cyangwa se kujyana hejuru. Bisobanuye ko bigusaba kuba ufite byibura imyaka 18 y'amavuko. Kubashakanye mushobora kuzuriza hamwe cyangwa umwe ku giti cye undi ku giti cye. Ariko buri wese agomba kuzuzamo amazina y'uwo bashakanye n'ayabana. Guverinoma y'Amerika iragushishikariza kwitondera imbuga za internet zibeshya, kenshi zigusaba n'amafaranga. Imbuga yose ubonye idaherwa na kadomo gov izaba iri muri zo zikubeshya. Wiyikoresha. Ugize gutya kandi ukabona ibaruwa cyangwa email ikubwira ngo watsinze tombola, itonde, nayo irakubeshya. Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ntijya na rimwe yandikira umuntu cyangwa se ngo imuhamagare kuri telefone. Urubuga rwayo rwonyine na nimero rwaguhaye nibyo bikwereka ko watowe cyangwa se ko utatowe. Radio Ijwi rya Amerika, tombora ya Green Card iratangira uyu munsi ku mugoroba saa 12. Hari igihe wagira amahirwe yo gutorwa ukoze tombora rimwe gusa. Ariko hari ugutorwa uyikoze inshuro nyinshi. Gusa ugomba kumenya yuko ugomba gukora tombora rimwe gusa buri mwaka. Tuvuge niwuzuza kabiri muri uku kwezi bizakubera imfabusa. Niki kikubwira ko wujuje kandi ko ibyo wujuje byemewe? Imashini iyo yabyemeye byageze aho bigomba kujya muri Amerika, imashini guha nimero. Iyo nimero ni yawe wenyine, nta wundi muyihuje. Yandike uyishingure neza. Uzayikenera niyo uzakoresha guhera ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa gatanu 2019 kugera kuri 30 y'ukwa 9 2020 kugira ngo urebe ko watoranijwe. Nabyo uzabikorera kuri internet ku rubuga rwa Ministeri y'Ububanyi n'Amahanga ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, dvlottery.state.gov. Ariko uramutse utaye iyi nimero wigira impungenge. Noneho guverinoma yashyizeho uburyo bwo kuyisaba kuri uru rubuga rwa tombora igihe cyo kureba ko watowe kigeze. Uru rubuga ruzakubaza utubazo tumwe na tumwe tw'umwirondoro wawe watanze kugira ngo imenye ko ari wowe koko. Nusubiza neza ruzahita rukoherereza nimero yawe kuri address email yawe. Abantu amamiliyoni n'amamiliyoni ku isi yose bajya kuri internet buri mwaka kwigeragereza amahirwe ya tombora ya Green Card. Ariko abazatoranywa ku isi yose ni 50,000 gusa. Bazaba bashobora kujya gusaba visa guhera ku itariki ya mbere y'ukwa 10 mu 2019 kugera ku itariki ya 30 y'ukwa 9 2020. Ibya visa byose ni wowe ubyiyishyurira, kimwe n'uko ari wowe wenyine wiyishyurira urugendo rwo kujya muri Amerika n'ibyo gutura no kubaho iyo ugezeyo. Itegeko ryashyizeho igitombora ya Green Card rivuga ko iyo usaba visa kuri ambasade ya Amerika mu gihugu urimo, ugomba kwerekana ko utazabera leta umutwaro. Ushobora kubyerekana uhereye ku mutungo wawe bwite, inyandiko ya mwene wanyu cyangwa inshuti yawe iba muri Amerika arahira ko azakwitaho, cyangwa se inyandiko y'umukoresha uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yemeza ko uzahita ubona kandi utangira akazi. Tombola DV 2020 izarangira kuwa kabiri tariki ya 6 y'ukwezi gutaha kwa 11 saa moya y'ijoro ku isaha yo mu Rwanda no mu Burundi. Mugira amahirwe, murakarama.
Ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri ino saha muri studio i Washington DC mwari kumwe na Oriane Tangishaka ndabashimiye kuba mwaduteze amatwi ndashimiye n'abadufashije mu buhinga bw'ivyuma ndabifuriza umunsi mwiza Imana ibahezagire.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.